bifandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Hazaza n'ikibazo kivuga kiti mbega ibijanye n'umutekano byifashe gute ibi byo kugira abantu banyuruzwa abantu bapfa byuhagarara gute ibibazo bya politiki imigambo iri kikora gute mbega irashika ku rubuga bwirije mu matora twagize tubivuze kugira tugire tubitere.
Uyu ni Faustin Ndikumana aramutsa ishiramwe Parsem aha adondagura bimwe mu vyatumye ibiganiro bihuza amashiramwe yigenga n'umuhuza Matati y'Abarundi Benjamin Mukapa bidashobora kurara biheze nk'uko vyari bitegekanijwe. Turabigaruka ko handi hatomwe hafi y'amaradiyo yanyu. Hagataho amwe mu mashiramwe ari yarusha aranegura ico ise gukumigwa nyuma yaho umuhuza abakuri inkoni kugishitsi ko atari ngombwa kubarindira abanyepolitiki atagihindutse nabo bazohura na Mukapa kuri uno wa gatatu. Donido ni mukanyi sasi. Ariko imbere yo kuja kwisonga iyo nkuru ndababwiye mbanze ndabwire muri make ko abarwanyi w'umuhari witwaje ibirwanisho ADF wishe abanyagihugu 15 bongera abanyuruza abana barenga 10 mu gitero cabereye mu gice cyo hagati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihitiyemo ikiza ca Ebola. Ivyo vyemejwe n'igisirikare ca Kongo ejo kuwa mungu. Ico gitero cabaye mu gihishamwe mpuzamakungu gita ku magara y'abantu OMS ryari rikiri mu bikorwa byo kurwanya Ebola. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom aranegura ico gitero mu gihe umutegetsi wundi wa OMS muri iyo ntara we asigura ko batazi kiringo ibikorwa barimwo co kugwanya Ebola bizorangirira. Umuhari w'abarwanyi ubutegetsi bwa leta ya Uganda wo mu murwi ya ADF mu mfunyapfunyo warateye kandi ibirindiro by'abasirikare ba Congo no micungararo y'intara ya Beni ku munsi ya gatandatu n'uwa mungu nk'uko byashikirijwe na kapitaine Mark Hazuka Yemonga wo mu nteko za MONUSCO. Ico gitero co mu ijoro cabaye inyuma yaho abakozi babiri bo mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abasirikare b'igihugu bishwe n'uyundi muhari w'abamayimari witwaje ibirwanisho. Ubwa mbere abo bakozi bishwe muri iki gihe n'ubwa mbere munantunga abakozi bishwe muri iki gihe cyo kurwanya ikiza cya Ebola. Igihugu cha Arabia Saudite gitangaza ko cakoze ikosa rinini kandi rikomeye mu kwica umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi wo mu nyubakwa ya konsula kimice mu nyubakwa ya konsula y'ico gihugu ri Istanbul ku mugwa mukuru wa Turukiya kandi kitukemeza ko ababikoze bazovyishura. Mu kiganiro haye televiziyo yo muri Amerika Fox News umushikiranganje wa Arabia Saudite ajeje imigenderanire n'andi makungu Adel Al Jubeir yatangaje jo kwa mungu ko abakozi b'ico gihugu bamwishe bunyama aswa ubarongoye ariko atabizi. Uwo mushikiranganje yarahujije umuryango wa Khashoggi ariko nta makuru yingene yishwe naho ikiziga ciwe kiri canke nimba umuhungu w'umwami Mohammed bin Salman yarabigizemwo uruhara. Aha muri Amerika naho Perezida Donald Trump atangaza ko utwigoro twose turiko turakorwa kugira ngo bahagarike isinzi ry'abimukira bava muri Honduras berekeza muri Amerika. Abimukira batanguye urugendo mu ndwi iheze bahagaritswe n'abategetsi ba Mexique ukiraruho ku rubibe na Guatemala ariko benshi bahisemo kwiroha mu ruzi babona kujabuka urubibe. Perezida Trump nabo mu mugambwe w'abarepublikane bagize iki kibazo cabimukira igikomeye matora y'abashinga amateka yimiririje mu kwa 11 uno mwaka bagiriza abademokrate kugururira imbibe abicanyi hamwe n'abinjiza ibyayuramutswe ku butaka bwa Amerika. Abimukira bashika ku 3,000 bavuye San Pedro Sula muri Honduras mu ndwi iheze baca muri Guatemala bahagarukira ku rubibe rwa Mexique ku munsi wa gatandatu aho bariko bahunga ubwicanyi bufatiye ku biyayuramutswe n'ubukene bwinshi bivugwa muri ako karere. Na dijugi Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave za kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Abari yarusha muratwumva tankomanzi.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ibiganiro bihuza amashami yigenga n'umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa byatanguye ku munsi wa gatandatu heze byari bitegekanije kurangira uno munsi ku wa mbere nyuma yaho byanse kurangira ejo kwa Mungu mu byo bamaze kumushikiriza harimo ingena gateka kazi na muntu kifashe mu gihugu mu gihe hari abatitavye hari abandi kandi bari arusha bari bipfuza kuzokumva icanye politike bayagari ku muhuza yabankiye icegeranyo cimaze gushika ko n'intumwa idasanzwe ejo rya Amerika yarusha Pierre Claver
Ibiganiro byatanguye ku munsi wa gatandatu heze byari bitekanije ko bihera ejo kwa Mungu yamara gushika n'ubu ntibirahera abantu 12 bitavye baserukira amashirahamwe yigenga abakenyezi ugwaruka ibimenyesha makuru n'amashengero bavuga ko bahawe akazi kenshi bigatuma batarangiza mu minsi ibiri uwo mugwi waritoriye indongozi akaba n'umuhuza bikorwa wabo wanawe ni Musenyeri Simone Ntamwana atwara diyoseze ya Gitega yaje aserukira ishengero katolika ibiro by'umuhuza Benjamin Mukapa yavuze atwara igihugu cya Tanzania byabasabye kwerekana ingene ibintu byifashe mu gihugu n'icyo kugwa kugira ngo habe amatora meza yizewe na bose Faustin Dikumana atwara icyamwe parseme n'umwe mu bitavye
hacaza n'ikibazo kivuga kiti mbega ibijanye n'umutekano byifashe gute ibyo kugira abantu banyuruzwa abantu bapfa byuhagarara gute kuko birashobora kuba n'intambamye muri ya by'umutekano n'amatora canke n'ibikano n'ank'ivy'impunzi n'umutekano ibibazo bya politiki imigambi irikora gute mbega irashika ku rubuga kugira ije mu matora mbega ishobora kuronka uburyo gute bwa kampanye ishobora kugira donko ibyo byose bijaye n'ingene demokrasi n'imigambi biriko birakora kugira ije mu matora ugasanga vyagarutse mbega nisho gushikira ibimenyesha makuru n'imiki agatasura kagaruka rero ibindi bijanye n'amatora bwite mbega amatora bwite kugira urya munsi wayo nayo azaraba byogenda gutamayira amategeko meza yomera gute ubuservasiyo byomenya gute by'amase ni byose bica biza tukagira tubivuze kugira tugire tubitere n'ikindi kazo rega cyaka kidacaka ni kazo cy'ubutunzi nyene n'imibano ko kibonyekaruka kwati abarundi bamerewe nabi ndani bwe mutabayeho neza abana bashunje batiga amashuri yasubiye inyuma indero iki ubukene bwiyongereye ganza muyibonere muce mwobara intumbere mutegerezwa gufata
naho biruko harabatabyitavye nkuru nani Pisque Burundi Capes Plus ni namankuru y'ugwaruka mu Burundi kubgabo Hamza Venaburi kukiye yarasiguriye ijwi rya Amerika ari Bujumbura igituma batitavye
Uburundi bumaze gutera intambwe ishimishije mu kwitegura amatora y'umunyuro na 2020 ibwira shingiro rishasha rishingiye ku byumviro by'abarundi hagati mu gihugu no hanze byaratuye ku bwinshi mugwe igihugu yigenga ujeje kuringaniza amatora seni warashizweho eka nako rupapuro rw'inzira gatye y'abanyepolitike rumaze kuboneka bisike burundi na Capes Plus rero turibaza icabagisigaye guharirirwa ko uno munsi mu gutegura amatora y'2020 atari guherekeza uto twigoro twose tuhagaze ku bwigenge bw'igihugu hanyuma kandi twibuka ku kwezi kwa gitugutu hari ukwezi hawe twibuke umugano wadufwe kwa gasore yazize ukwikukira na Amerika ndadaye yazize demokrasi igihe rero icyari gihe gishemeye cimbari za politike
yamara kubwa bitavye bavuga ko izo siguro zidafashe abo bitavye batoye Gabriel Rufyiri atwara Oricom ngo ababere nk'umuvugizi
ico tuma kwa gasore ndadaye uno munsi bibukwa suko bamwe bavyumvira twe twiyumvira yuko ico banezeraho bari uno munsi nuko bubona ko barundi bose babanye mu mahoro bayaga basangira ijambo bakumvikana ingene uburundi bweje ubwo bari uburundi nivyo byo banezera umuntu ryo yohirahira akavuga yuko ataza kubera imvo iyicankirinde aho niho tuzobonera inguvu abariko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye
ikindi cyatumye batarangiza ibikorwa ku mwanya bahawe nuko bafashe igihe cyo gutegura urwandiko bashikiriza umuhuza rusaba ko botumigwa mu biganiro nyezina bihari w'abanyepolitike bizotangura ku munsi wa gatatu w'igendwi banegura ko bakomiriwe kandi bafise byinshi byo gushikiriza harimo no kubivyabona by'ivyo abanyepolitike bazoshika ko
hariho abanyepolitike badashaka ko amashirahamwe yigenga abafasoni bo barabira ku isahani bakumva yuko ukubaho kwacu hariho ibintu bimwe byava bibagora rimwe bita gufundikanya mu bya politike nivyo nagusigurika kuko amashirahamwe agomba kubicabona ibyo twita temoin kugira ngo akurikirane neza abantu bazaba basinyiraniye ibintu ngene uzo babitabishize mu ngiro twebwe ndatuvuge tuti wewe urahemuse uhemukiye barundi wari wemeye ibi twebwe turiko turondera mahoro ikibazo cha mahoro rero ikibazo citerambere rya bose nikirabunye politike gusa kiramu murundi wese ashobora kugira icyo aterera twebwe rero turimo abo barundi bemeye kwitangira ubuzima bw'abandi kugira ngo Burundi bwose bushobore kubaho neza
aho ibiro by'umuhuza byamaze kubakura inkone kubwishitsi ko bidakunda ko baguma yarusha barindiriye abanyepolitike ibyo biro bisigura ko ataburyo bwateguwe byabijeje ko nihagira amasezerano ashikwa ko kubazotumigwa igihe cyo kuyatera ku mukono bamaze mbere no kurihigwa itike y'indege ibasubiza umwe wese iyo ya Java haba mu Burundi canke hanze y'igihugu bitekanjwe ko kuri uyu wa mbere inyuma y'umutaga uwo monana w'amashami yigengurangira bagashikiriza urwandiko rwabo ibiro by'umuhuza bagaca bataha Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru arakenuye tukiri mu gihugu cy'u Burundi no munsi ku wa mbere niho haba ibirori nyezi navyo kwibuka imyaka 25 irangiye uncungu ya demokarasi ico gihugu nyakwigendera Melchior Ndadaye agandaguwe iyo myaka 25 yadumanye ejo ariko iriko yibukwa uno munsi kuko vyaguye ku munsi wa karuhuko mu Kirundo abaramuwe n'ishure rimwe rudende gisumbuye rifise uburaro muri iyo ntara yitwa Lise Kirundo benshi bata azira Lise Ndadaye basaba leta gusohora itegeko ryo kuyitirira Burundi Ndadaye ni mu gihe urongozi bw'iyo lise bwo buvuga ko rigeze aho umwasi ashaka bagasaba ko bosanurirwa idonido na mugenzi wacu mu ntara Kirundo Fidel d'Antoine Sabi Murantunga Jean Bosco Ndarurinze
ku rutonde rw'amashuri yisumbuye ari mu Burundi ishure ryisumbuye rifise uburaro rya Kirundo rizwi ku izina rya Lise Kirundo yamara abenshi mu ntara ya Kirundo ndetse n'abandi barizi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu barizi cyane ku izina rya Lise Ndadaye si izina leta yatangaje icetse ko yitirirwa iryo shure ariko riguma rishaka gufata cyane iryo somero umuyobozi w'iryo shure nkeza bahizi Siriac avuga ko iryo zina benshi bitirira iryo shure rifise kahise gisangije
abenshi barize ku izina rya Lise Ndadaye kuko ku muzo w'umuhisi Ndadaye Melchior umukuru w'igihugu wa mbere yaratowe biciye mu ntara rusange nawe yacigira icyiyumviro cy'uko umugambi wa rusange watekanirije wo kubaka agasho muri iyi ntara ya Kirundo wahindurwa noneho bakagira umugambi wo kubaka ishuri nk'uko we yabyiyumvira avuga ati muri iyi ntara turabye ubukene bw'amashuri tukaraha n'urugero abanyagihugu ariko bariga ko icyotse imbere s'agasho ntabwo twashyira imbere ishuri nawe yaciye yemerera rero abanyagihugu ko igihe umugambi wiwe waramuka utsinde iyo cashira mu ngero cyo cyiyumviro cyiwe
icyiyumviro cya president Melchior Ndadaye cyo guhindura ibuhero mu ishure nticashotse gikunda kubera yaciye agandagurwa ku bukene bw'amashuri yari mu ntara ya Kirundo abajejwe intwaro bace baje mu rugamba rwo kwishyuza leta ishure riboneka haciye imyaka itatu Jean Bosco Nkiraguhiga yari umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo mu mwaka w'1996 ishuri ritangwa
ikubera ko twari tuzi yuko iryo jambo rikomeye cyane president Melchior Ndadaye yari yavuze indongozi zo mu ntwaro twashiye tuboneraho kugira ngo dusubire kubaza icyo kibazo yuko iryo shuri koko buhindura rikabamo ishuri iryo shuri ryari rikenewe kubera mu mashuri yisumbuye afise indaro icyo gihe mu Kirundo yari amashuri abiri yonyine yari lise pedagogique kuvuga ishuri ry'inderabigisha rya Mukenke n'ishuri ry'inderabigisha ry'Ikanyinya ari Kanyinya bari abakobwa gusa icyo gihe nta shuri ramurira kuja muri kaminuza ryariho
leta imaze gukomorera intara ya Kirundo iryo shure haci hakurikira ibikorwa byo kurihindura ibikorwa byabandanye abanyeshuri biga umwe mu batanguranye n'iryo shure avuga ko inyubako barimo icyo gihe ataho zari zitaniye nibohera
prefecture aho twafungurira nta madirisha yarahari aho twe twigira muri 3e metre moderne mbese n'ahandi gushika muri premiere urabona yuko ari nka prison kuko nta madirisha yarahari ayo bace nayo yari hejuru kure kuburyo tushobora gukura mu ishuri ngo ubone hanze ucije video
ati ku byo president Ndadaye yakoreye intara ya Kirundo iryo shuri ryari kwiye kumwitirirwa ritajya ko nicibutse
utagize amahirwe ngo bakoreye nti mu yindi ntara nkingozi kuri Don Bosco canke ku seminari y'umuyinga nta mahirwe waronka yo kugira ngo ushore kwiga imanite general mu bandanye kuri kaminuza jembo natama higo nari kuronka yo kubanya kugira ngo kaminuza birakwiye cyane ko bari mwitira ikaje no munyandiko bese bakahasha nicibutse je uko ndabibona icerekana umuhisi ndadayemerekiye kuko ni kwa kinini yakoze cyane ku ntara ya Kirundo
ni gikorwa kinini umuhisi president ndadaye yakoreye intara ya Kirundo nkuko vyemezwa kandi n'umuyobozi w'iryo shure mu myaka 2022 iryo shure rimaze siri yake nkeza abahizi ya rirongo yavuga ko hamaze guca abanyeshuri barenga 400 rikaba rimaze gutanga impapuro z'imitsindo 1509 inyuma iyo myaka yose rimaze riramurira igihugu iryo shure rirafise ingorane zitari siri yake nkeza abahizi
bise cyubunganira abashuri gufata inyingo kwiyumvira ku buryo ishure nkiri risanzwe riri mu mashuri make abana biga barara tufatwa mu mugongo uko mubizi mwabibonye inyubako zisa n'izishaje aho abanyeshuri barara canke bafungurira nta hantu harakenewe gusanurwa cyo kimwe naho basanzwe bikora ko haba mu byo kwitunganya utuzu twa sugumwe ishuri nyeri ritagira korotire ni kuri biragorana naho abarirongoye bo kwitanga gute ntabura agahazi
mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cy'u Rwanda naho inzego zikurikiranira ubucuruzi hagufi bw'ibiraya zitangaza ko ibiciro byavyo bizoza birashingwa uko vyeze ni mu ntumbero yo kwirinda uruhombo abarimyi bahura naryo biturutse ku birere bitama ari bimwe mwiyimbura. Claude Ganza munyamagana afise ibindi kuri no nkuru.
Umwaka uri hafi gushira za ministeri inzego zibanze iz'umutekano n'ibigo binyuranye zihagurukiye ubuhinzi n'ubucuruzi bw'ibiraya zavugaga ko zigamije guca akajagari mu bucuruzi bw'ibirayi no gucubya abacuruzi bunamaga ku bahinzi mu gihe ibirayi byabaga byereye rimwe ari byinshi bityo umuhinzi ntabashe no kugaruza ayo yashoye mu buhinzi ngo byari bigamije kandi guha imbaraga amakusanyirizo yari yashyizweho ku buryo abahinzi bose banyuze umusaruro wabo kuri ayo makusanyirizo abacuruzi ntibazongere kugira aho bahurira n'abahinzi ngo babahende ahubwo bakagura ibirayi ku makusanyirizo. Ibi byabanje gutera ibibazo bikomeye ibirayi byeze bikamara igihe mu mirima ndetse bimwe bikabura nkuko abahinzi babivugaga
ahubwo byaboze byashize
gukura byo ni ikibazo ni ukugenda bakaguhije to baba bataguhaje to ibirayi bigahera mu murima urari ibindi mfite byujuje amezi 5 bisaziye mu murima kugira ngo ukure bakanga ugasanga mbese umuturage mbese ari kugenda gwa mucana
biratubangamiye cyane ahubwo kuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo ukarangiza ukwezi udakuye ugafata ukundi kwezi ugasanga ni ikibazo ahubwo gikomeye.
Ibiciro ntarengwa byari byashyizweho na ministeri zirimo ubuhinzi n'ubworozi kimwe ni ubucuruzi n'inganda zavugaga ko ari ibigamije kuvana abahinzi mu gihombo ariko no kugabanya ikinyuranyo hagati y'amafaranga umuhinzi ahagwa ku kiro nayo umuguzi wa nyuma atanga ntibibuza abahinzi ariko gukomeza guta iki gihombo.
Amenshi baduha ni 200 kandi twashyize 600 twahomba gacaca
ibirayi byakwera bakatwishyurira ku giciro cy'amafaranga make ya cyane nta nyungu tubonaga ni uguhomba kinege y'ibikiga igere niri kuri 600 ngo wagurisha ibirenga 178 igihombo rikumva ntabwo wakunguka.
Ibi bibazo ni nabyo inzego zinyuranye zivuga ko zigishakira umuti kuko nazo byamaze kuzigaragarira. Jean Marie Vianney Gatabazi ni guverineri w'intara y'Amajyaruguru.
Icyo twemera nuko ibirayi iyo byeze birahenduka. Ni nawo wa muturage wa wundi akenshi iyo byeze cyane aba ari kurira bakaza bakamuha makeya cyangwa yabikura ntibana bitwara. Ariko uyu munsi abaturage bo mu ntara y'Amajyaruguru no mu ntara y'Iburengerazuba babahinzi nyabahinzi byibuze uyu munsi barishimira yuko amafaranga babahaye ibirayi byeze cyane ari kuri cya giciro cyagenwe kurusha uko byaba hasi. Ariko noneho ibirayi bitangiye kubura ku isoko babikenera ari benshi kandi abahinzi bafite ari bakeya byajyaga ibiciro bizamuka n'abahinzi bajyaga babihinda bakabatereka mpinga ibizera mu gihe cya gatatu bizaba biri guhenda cyane.
Guverineri Gatabazi avuga ko basanze gushyiraho ibiciro bizakoreshwa mu gihembwe cyose cy'ihinga hari aho bigusha mu muhinzi ari nayo mpamvu basaba inzego zibishyiraho guhindura igena gaciro hagendewe kuri ibasobanura.
Hari za sezo zitandukanye, sezo ya mbere n'iya kabiri akenshi birayo byezwa n'imvura isanzwe, sezo ya gatatu biba biri mu bishanga hasaba n'imirimo myinshi binahenda kandi bikera ari n'abikeya kuko haba ari izuba. Ibyo biciro byo muri sezo ya gatatu bikwiye kuba byubahiriza ko ibirayi biba byabahenze. Twasabye rero yuko igiciro kizashyijyaho kigaragara mu gihe byeze, mu gihe byabuze, ndetse no muri sizoni si isaba imbaraga nyinshi igasaba n'igishoro kinini ku baturage kuburyo igiciro cyabaga kiro cyabahombya. Gasaba n'abahinzi nabo ko uko byazamo kuko ariko kose tugomba kuzirikana n'umuturage ubigura wundi ubihaha ku isoko ntabwo abantu bagombye kujya kumwunamaho kugira ngo bigere naho bamwe babivaho babireke.
Hari abahinzi ariko na n'ubu bacyumvikana bavuga ko iyo bagemuye umusaruro wabo ku makusanyirizo nk'uko amabwiriza abigena bamara igihe kirekire bategereje amafaranga.
Bajana biraye kukusanyirizo ntibatwishure ku gihe.
N'ubu ntago ibyo bibazo birakemuka se kukusanyiriza.
Oya.
Bisigaye bikorwa gute?
Na n'ubu no gukora ibirayi nka tariki ya mbere bikagera mu matariki 20 utarabona amafaranga wakuriye ibyo birayi.
Guverineri Gatabazi avuga ko iki kibazo cyaterwaga nuko societe APTC igura ibirayi kabigurisha abacuruzi yabanzaga kwishyura amakusanyirizo akaba ari yihera abahinzi. Ku buryo hari n'abayarigisaga abahinzi bakaviramo aho ariko ngo byaravuguruwe.
Hari n'igihe babaga bishyuye abo baturage amafaranga ntabagereho ariko abo baturage ntibamenyeshe ko atabagezeho kugira ngo noneho bikosorwe. Ariko mbere bigitangira bakishyura bakishyura koperative, koperative nayo ikajya kwishyura umuhinzi, bamwe baratwaye baratorokana barayiba. Ureba abaturage bose b'abahinzi barabaruwe basaba gufungura amakonte APTC izajya ibishyura amafaranga yabo ajye ku makonte yabo direct.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA kirabarura amakoperative y'ibirayi asaga 60 ari mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Musanze na Burera kandi ngo yose afite inzego zahuguwe. Harerimana Jean Bosco ni uyobora RCA.
Ibiciro twumvikanye ko bizajya bihinduka kuri buri season kandi ko tudashigikiye na rimwe tutazihanganira na rimwe ko uhinzi w'ibirayi hagira abahinzi banini bamwubamaho bakamugurira ku giciro gitoya. Turashaka ko rwose uhinzi ibirayi yunguka ariko ntibigere n'ubundi umuryi wabyo wa nyuma nawe bimuhenze.
Byatangajwe rimwe ubu abaturage bategereza ko bizatangira gutangazwa ryari kuri buri season.
Kuri season igiye kuza ibiciro bizatangazwa na season B nayo bizatangazwa. Yewe twumvikanye ko hazaba na season C nayo bizatangazwa.
Inzego zinyuranye zikurikiranira hafi by'ibirayi zivuga ko ibiciro kuri buri mwero w'ibirayi bizajya byumvikanwaho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, iy'Ubuhinzi n'Ubworozi, abahagarariye abahinzi, abacuruzi n'abandi bose barebwa n'uruhererekane rwabyo kugira ngo bizabe binogeye buri wese. Claude Ganza, Munyamagana, mu majyaruguru y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda duce tubandaniriza muri Uganda aho no munsi makuru avugwa mu gisata c'impunzi mugenzi wacu Ignatius Bahizi adushikana ha barundi bahungiye Uganda bahura kugira ngo bivune umusase ibindi bahakorera muravyumva mu nkuru yiwe.
Ninavuga ni sawa akagira ni inyota ndamugurira agacupa kamwe ataransiza.
Aha ni kuri restaurant y'abarundi hano mu mujyi wa Kampala. Nahasanze abarundi bamwe bakina biare, abandi bafata agacupa n'abandi bafungura. Aha haza abarundi batari bake baba ari impunzi cyangwa abandi baza mu gihugu kuri gahunda zitandukanye, bahahurira bagasangira bisubiza mu buzima busa n'ubwo mu rugo.
Kubitiri iri mande kinugu. Irinji ya kuri ruhandu riko. Nano muntu ari ku mutsindo kutaranywa agacupa mbone ko rajugumira. Akani bimaze kunywa dutatu.
Emile numwe wateguye ahantu bahurira yambwiye impamvu babikoze.
Biturutse ku bihe Uburundi bwarimo abantu barashwiragiye nk'abantu b'ingenzi baje ngaha barashobora kubona bene wabo batahehukana. Hari abava Zambarara, hari abava Zaruwero n'ahantu henshi imihingo myinshi. Iyo bashaka kubona abantu batahehukanye na baraza bakicara ngaha. Umva ibyo byose ni muri ya ntumbero yo kuza turahuza abantu badaherukana twabicishije mu nzira yo gufungura no kunywa.
Bivuze ko noneho mushobora no kuba mufite ikintu nka association muhuriraho mukaganira mukavuga ku bibafasheho nk'abarundi mu gihugu.
Yego, turafise association y'abantu nyine biyumvanyemo yo gufashanya izira tuma duhura n'atu nyamukuru cyatumye tugira iri shirahamwe. Twe tugita nk'ishirahamwe kuko rihurikemo abarundi benshi. Ahanini hagizwe n'impunzi, urumva niho n'abatari impunzi. Iyo abantu bagiye hamwe ntibashobora kubura icyo bafungura, ntibashobora kubura icyo bakora. Murasubira mugahanahana ibyiyumviro biva n'icyo kintu cya mbere mwatanguye mukagenda muragura. Mbese n'abandi nk'impunzi cyangwa abandi bagashobora kurongeraho n'imigambi bivanye ubugene mwabugurukiye, kabereka intango y'uko wicaye ukarera amaboko atashobora gushikako. Iyo usohoye amaboko urashika kuri icyo ushaka cyose nubwo uri mu buhungiro.
Nyabenda Prosper ni umwe mu bakunda kuza ahangaha guhura na bagenzi be no gusangira nabo.
Urunze ikintu urabwira mugenzi wawe nkuko twatwanye tubikora kuva mu mico y'iwacu, bavuga ati duhurire kwa naka tugasangira ikihari kidashobotse nacyo nta kundi ukihangana. Ariko mugabo ntabwo ubuzima bumeze neza cyane rwose, ni hamwe gusa umuntu avuga ati naronse reka mpamagare mugenzi wanjye nawe afungure kuya yasahani tuzaza dusangira mu mico y'iwacu.
Ngo kuronka kuba waronse gute nta kazi, akazi karaboneka, mukora iki kugira ngo uronke ushobore kuza usangira na mugenzi wawe?
Oya, akazi nta kahari ariko mugabo yo Imana icanye hari igihe ukabona ukabona iminsi yose. Ariko mugabo iyo kabonetse yisumamwo wikorera umuzigo ukawikorera, mukabona umuntu kuza gufungura nk'abandi ugasangira n'abandi.
uretse impunzi hamwe n'abandi bagenzi hari n'abanyeshuri b'abarundi biga hano muri iki gihugu nabo bahaza kugira ngo bahahure na bagenzi babo no kwibutsa ibyo mu rugo
ngiza nga guhura n'abantu kugira tugusangire n'ubwiza rurimi rwacu rw'umwenda gute ntango yo kumenyana n'abarundi kubera nga
kubera hano wowe usukora iki so bundi
njye ni umunyeshuri ndarangiza university
ugahe
mubis
hariya Makerere University Business School so uva kuri university ukaza kuri abarundi bagenzi bawe
nkaza tukaganira tugatera hamwe nkasubira harege kuri nk'abarundi ndetse n'abanyarwanda n'abagande kubera uri umunyeshuri mutegereza gufatana n'abantu bose karica yose hama mugahurira nk'ahantu ukamubwira ati reka twe nje kumvisha iby'iwacu mbere n'abaganda bikabagenera cyane.
Mu kiganiro gikurikira nzabagezaho ibiryo bateka kuri iyi resitora mu buryo bw'ikirundi bituma n'abarundi benshi baza kuhahurira. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Mu kurindira ico kiganiro Bahizi yatwemereye reka mugenzi wacu Vedaste Ngabo nawe amukorere mu ngata tubwira ingorane nyamukuru impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda zihura nabo mu gisata c'uburimyi ahanini ngo ni kubura imbuto.
Abahinzi bo mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko batangiye ikigembwe cy'ihinga ariko bafite ubukene bw'imbuto z'ibihingwa by'ibigori, imyumbati ndetse n'imboga kuko inkunga y'imbuto n'ibikoresho by'ubuhinzi bari basezeranywe n'ishyirahamwe rya DRA ari naryo rifite inshingano zo gukurikirana abahinzi ntayo bari babona.
Twege bari batubwiye yuko baduhereza uburimyi bakaduhereza imbuto tugatera lakini ugeza izuba ry'uno munsi kuva imvura itangura nta kintu na kimwe turabona kivuyemo. Twege hadara ikivuga yabwiye abadevirage batwandike lakini kupanga hao badeviraje watu kwa handika na kinu na kimwe tulabonu. Kwa hiyo sawakoyo duhi mbutu hanyma wakati wa masuka tukarimu.
Ahani tulakini ahanu tushikora kukora. Gaya duteri bitegwa bikenewe mwiki gie. Nero ingorane ya mbire na ahanu tutegwa kulima. Kuko ibitegwa zubabili mwa ahanu vila tandu kwa hanyi. Haribi goti, haribi zema. Kuko mwiki koteonga tukwetu tumbire emu na hanibi haragi vihakunda. Ibitegwa ni vizihishi. Ariko ingorane dufise ni ivyo bintu byo kurima n'imbuto nico kintu nyamukuru gihamba itwotangura gutegwa kuyihutira tumaze kuronka ingere dukora aho hantu mwese kandi tugira namba haro yisa nka keneye n'umwavu kwanza ivyo byose ni ingorane dufise.
Aba bahinzi bo muri inkambi bakomeza kuvuga yuko iki kibazo cyo kutagira imbuto zo gutera kiza kiyongera ku kindi kibazo cy'abaturage b'abakongomani bazamuye ubukode bw'amasambu izi impunzi zari zisanzwe zihingamo. Misago Filipo numwe muri abo bahinzi
baratuzamura ibiciro rwose kukubwa mitugishika ngaha byari ibintu bisanzwe nta kiguzi cyari kizwi wara musororera bisanzwe hagwa hurima uko imyaka gira kurikirana niko bavuye kuri 5000 bavuja ku 10,000 baca kuri 15 ubu rero batugeje ahantu ku 20,000 ikare ivyo 20,000 kubironka ni kibazo kandi naho ahantu hasigaye hari kure rwose.
Umuyobozi ukurikirana abahinzi mwishiramwe rya ADRA Bwana Jarundimu ku murongo wa telefone tangarishije Ijwi ry'Amerika ko muri kino cumweru bari kwitegura kuzana imashini yo guhingira zimwe mu mpunzi z'abarundi bari babaruye ndetse no kuzuye imbuto zo gutera hamwe n'ibikoresho by'ubuhinzi. Ndore ko iyi gahunda yo gufasha izi mpunzi z'abarundi ibijyanye n'ubuhinzi ishiramwe rya ADRA ryarimo riyikorera mu nkambi y'Imurongwe. Nubwo biruku izi mpunzi z'abarundi zisanzwe zikora imirimo y'ubuhinzi tangaza yuko kuva ishiramwe rya ADRA ritangiriye gukorera muri inkambi ari nta bufasha bugaragara ryari ryagenera aba bahinzi. Misago Filipo ni umuhinzi umaze imyaka 3 mu nkambi yo mu Rusenda.
Ukuri koko nyine kugiruzuba bone nabo bantu muri yadera bariko barayaga n'abanyagihugu nigaki akinsho bonye minje mu ikambi baraje ku biro vya seniri bakaje ku biro vya president ku committee directeur niho bahera nigakuzubona bari kumwe n'abantu barigize ko babone ko bavugana n'abantu bari ku kibazo kijanye n'ibizuku mugabo kuri ubu nta nahoro nko muvuganira.
Bamwe mu turage b'abakongomani baturiye muri secteur ya Tanganyika ari na inkambi yo mu Rusenda iherereyemo bemeza yuko muri iyi myaka 3 izi mpunzi z'abarundi zimaze mu Rusenda zagize uruhare runini mu kuzamura ubuhinzi bw'imboga, itomate ndetse n'imyumbati nubwo ari nta nkunga y'imbuto n'ifumbire bari bahabwa n'ishyirahamwe rya ADRA. Bedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Bedaste Ngabo ni no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mari kumwe natwe tubashimire ku mwanya mwafashe wo kutwumviriza. Dushimire General Nashwan yatwaje mu hinga bw'ivyuma na Macbill Yaberu yegeranije amajwi naje Diane na hazi twari kumwe tuzongere ejo nk'aho twahiriye.